Wibaziki. Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki. Kwa kure, andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki.
Bakunzi ba radio Nzamba gatega kawe namwe bakunzi b'ikiganiro Wibaziki turabaha ikaze muri kino kiganiro cy'uno munsi. Prosperi nzisabira nje nakibashikiriza kuri radio Nzamba agatega kawe. Muhinga bw'ivyuma tukaba turi kumwe na Inosa akubw'Imana turabahaye ikaze. Ikiganiro Wibaziki kuri radio Nzamba agateka kawe ku mutumba Nyamugari muri komine Buhiga mu ntara ya Karusi. Ugaruka bw'imonera kure warihaye uburenganzira bwo kurandura imirima y'abanyagihugu bafise amatongo bari bahawe na komine. Aho ni mu nyuma y'urugendo umushikiranganji w'uburimyi yari yagize muri iyo ntara ya Karusi, aho uyo mushikiranganji Deogide Rurema yabwiye abafise amatongo manini manini bahawe na komine ko bohagarika kurima. Wibaziki kuri iyo nyifato y'imbonera kure zo kuri iyo mutumba Nyamugari komine Buhiga mu ntara ya Karusi. Ikiganiro ni Wibaziki ekaze. Mukanya turakiriye umunywanyi akabari barandagiraza ari kumugwa mukuru w'intara ya Ngozi, niwe agira atubwira ico avuga kuri iyo nyifato y'izo mbonera kure zaranduye imirima. Izo mbonera kure zikaba arizo muri ku mutumba Nyamugari muri komine Buhiga mu ntara ya Karusi.
Babanje cyane ndo kwikoraba ibintu kibumenga nta by'imihwa zigeze kuhaba menge y'ubucuru ndi cyabaye ari uko se defede ihabaye itwaye rero nukuvuga ko izindi ntwaro zatwaye sizo bona umega sizo nahi zahabaye maze akoresha amategeko. Rero aho hantu Nyamugari hariho ahatanze na leta zagiye icyo gihe ndetse zatanze n'amafaranga yatanzwe na komine, kandi abanyagihugu batanga amafaranga muri komine nyene baratanga bakamamariza impapuro byose. N'ikindi gice rero kimwe cyatanzwe na komine nyene ko bahawe batanze amafaranga nyene batanze babaye nka protenebya yuko arahabo. Ariko rero ubu umushikiranganji yaraje sibaye ko bari ahantu ha leta ngo hatanzwe bidashoboye amategeko. Ni ukuvuga yuko rero aho abantu baba yavuze yuko ngo bazosiga bakaraba ingene abantu bashobora kuba bahaba ko hari amazu amazu akomeye ameze neza. N'ikindi gice rero cyahawe abo bantu hava aho ayo mazu aba aho ayo mazu ari gushika epfo mu mwonga bose bacavuga yuko ari uko yatwara agemwe asiye mu ya leta. Rero ayo maparsela ari aho ahantu basanzwe baba abantu abatari bwa yubake bavuga ntibubake ngo bazabanza kusiga. Niyo waho rero ubuye izo mbere kudashyira isimba mu mapata y'abanyagihugu batakwiha nabo muraca bibaza ati none ikura bamwe ikashira abandi bazo bari baraguze aresha amafaranga bakahe ibikwiye we bakabanza kwatora ngo nihagira ngo ndahave nibahave. Ariko none ugiye kubaza ubutungane kuko utajya kubatunganiza cyangwa ngo umushanja avuge neza iyo migambi afite aho hantu leta nivuge iyo migambi afite hantu mubwire ko hakabamo ihaha abandi bagenda biyinyagira. bimo ingwara kuko abantu bikubita nzampano leta cyane abasaza baduhagarara ubwabo abiza barabona ibintu babikinye uko biri kandi babibona ejo none n'izindi data kiri ku butegetsi izindi ntwazo zidafite data twaye n'abashyiramo barabe berekane niba barahita ntitwaha leta abanyagihugu naho n'abanyagihugu n'icyo gihe n'abarisha amafaranga bari nta mafaranga hari yakoze ibikorwa bya komine yakoze ibikorwa by'iterambere by'abanyagihugu abafashe amazi ntarekere kuza bararaba hirya bagira gute ejo bahuriye mu amasaha saba semana bazo semana kuko ntushobora kuhakwa ngo haguce ibindi muntu kandi mubanye naho nyine ahihe ntibikunda murakoze ntibarabe ibereye ubwo murakoze cyane
Ikiganiro ni wibaza kuri Radio Nzamba gateka kawe aho tugarutse kunyifato y'ugwaruka bimonera kure wo ku mutumba Nyamugari muri komine Buhiga mu ntara ya Karusi aho bihaye uburenganzira bwo kurandura imirima y'abafite amatongo bari bahawe na komine wibaziki kuri iyo nyifato y'imbonera kure undi munyagihugu yaturungikiye ijwi akadusaba yuko twarihindura ntivuze izina mugavuga yuko aba mu ntara ya Makamba muri komine Nyanzarake
imbonera kure zo ku mutumba Nyamugari muri komine Buhiga mu ntara ya Karusi zihaye kurandura imirima y'abantu bahawe amatongo na komine uyo ni umutima mubi ubwo ni ubukozi bw'ikibi ubukozi bw'ikibi bwo ku rwego rwo hejuru k'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi yari yavuze ko ahagaritse kurima ntibari kurindira abari bamaze kurima imbere y'uko abivuga bakeza bagasoroma bakimbura hanyuma bagahangana bakarindira abo bazoza kurima nk'uko uyu mushikiranganji yabivuze yari umutima mubi cyane kandi no kutagira ubwenge yabafite ubwenge bari kurindira ibyo bikamera ibyo bari bamaze gutera ibyo bari kwimbura byari gufasha kuri iyo mutumba Nyamugari nyene muri iyo komine ya Buhiga muri iyo ntara ya Karusi ariko babiranduye urumva ubukozi bw'ikibi nyine kurandura ibintu biriko biramera none babirima namba babo babirimye mu nyuma iryo jambo ry'umushikiranganji w'uburimyi bari hehe igihe batangura kurima bagatera bikamera bari kuvuga rero namba naho nyine babiretse bikarinda kumera ni wa mutima mubi kubira berekana ikibi babigishijwe ikibi babatazemo kugira ngo barandure ibiriko biramera kubera iyo baba bakurikiza ibyo umushyiranganji avuga bari kurindira usohoye isuka baraziranye ku mitumba biraboneka nta muntu ajya kurima mu ijoro yinyegeza bagiye kurima bakababuza nk'uko bari babivuze n'akari ntiyari yabatumye ngo aba aribo babikora hari inzego zibigenjwe uyu ni wa mutima mubi ni kibi bigishijwe urumva rero nuko abantu bakarima abandi bakarandura aho ntibagire ngo bariko bakora neza ngo bariko baca amanota ahubwo bariko bakwiza wa mutima mubi bariko bongereza ya nzigo wa mutima mubi wa mutima w'ubukoko kugira ngo abantu bose babone yuko atawe bazogirire kigongwe atawe bazoreka
Kiganiro ni wibaza iki kuri Radio Nzamba gateka kawe twumvirize na Nizigama Matiasi ari muri komine Matongo mu ntara ya Kayanza tubwire icyo avuga kuri iyo nyifato yizomonera kure nyifato yo kurandura imirima y'abateye bafite imirima bari bahawe na komine aho ni ku mutumba Nyamugari komine akabari muri komine Buhiga mu ntara ya Karusi.
Mwaramutse neza. Icyo ndibaza ko bizombanira kureti irandura imirima y'abantu. Icyo ndibaza ko ari ubujuju bafise mu mitwe yabo. Ubujuju kandi baterwa n'abo bategetsi bitwa ngo nibo babaha amategeko. Ko nta buryo wo ufise umutima uri umuntu akuze ufise ubwenge uja kurandura umurima w'umuntu ngo nuko ufise ibindi bintu mupfa cyangwa umuyumvira uko ndi kuntu ngo nuko mudasanga ibintu by'ibigambo. Ubwo ni ibintu bw'ubujuju baba bafise kuko burya umurima si uw'umuntu umwe. Iyo umaze kwera hari igihe usanga nawe uwukeneye kandi atari wowe urimwe. Hari igihe ashobora nawe ugasanga uragiye urabikuze. Si ukuvuga rero ngo umurima ni uw'umuntu umwe. Buriya uja ko imirima y'abantu ukarandagura witwaje ibindi bintu biri mu mutwe y'iwawe. Ubwo ni ubujuju bufise n'ubujuju buba butagira ingene bungana. Naye abategetsi nabo bashuhurira abantu bene abo mu mirima ngo barandagure nabone bahanura ko bokwikebuka kuko nta muntu afise ubwenge yitwara umutegetsi ashobora kugira ibintu nk'ibyo agahenda abantu bitwa ngo nizombanira kure nyine mbega bagaca bagenda bakarandagura imirima y'abantu bagatubwira ibintu bitabaho ibintu bitaje ntibize ngo matongo saya mbe aretse kuba yabo gute amatongo amaze imyaka n'imyaka ubwo ngo saya yabo gute.
Kiganiro ni wibazike kuri radio Nzamba Gatega kawe na Butoyi Jean Marie ari muri komine Bukirasazi mu ntara ya Gitega arafise ica avuga kuri iyo nyifato y'izomborera kure.
Niriwe manje gutera ibyatsi je bintu zombonera kure zakoze tukagenda kurandura imirima kandi abanyagihugu bamwe bamwe bashonje kandi ni nka benshi bashonje cyangwa cyita guhumanya igihugu kandi jewe kona karenganyo gakomeye byo kurandura imirima y'umunyagihugu yohembuye abanyagihugu benshi kuko gasanze umuntu yakurezi yaranduye ukuri ayo n'amakosa n'amakosa bakwiye gufatwa bagashengezwa imbere y'ubutungane bakabatwara imbere y'ubutungane bakababaza ukuntu barandura ibyo by'abanyagihugu urumva ko icyari ibara rimwe ridasanzwe baje emwe iki gihugu babandanya bakironderera amantu kabisa kimwe n'ibyo mbona barakwiye gufatwa mugabo ni kubera nta n'uwo bafata nta waribo nta wuriho yo bafata kabisa ubu baritegembya baramaze gusoroma imirima y'abanyagihugu barayirandagura urumva ibyo n'ibibazo bikomeye cyane ku banyagihugu dufite inzara imwe iteye ubwoba muri iki gihugu kuko uzogiye gatatu ku munsi ingorane. Sawa murakoze.
Mbabazwa n'ukuntu zidutoteza, nshaguzwa n'ukuntu zidupinagiza, tuzungurukisha mu bisagara, tugasonga inzembe ikitwe n'amagara.
Iganiro niwibaziki kuri radio Nzamba Agatega kawe kutugaruka ku nyifato y'imbonera kurezo ku mutumba Nyamugari muri komine Buhiga mu ntara ya Karusi ziha uburenganzira bwo kurandura imirima y'abahawe amatongo na komine. Kari kuri Wisdori ari mu Rusaka mu ntara ya Mwaro nawe twumve icyo avuga kuri iyo nyifato.
Ubwo ni ubundi busuma leta rero yatoye bwo kwiba aya matongo byitwa ngo yahawe abantu yabatwaye ahantu bakaca bahemeza ibikiro rero kabayemo imyaka myinshi rero yatoye undi mugambi wo kunyaga aya matongo aba bantu. Kuko mu mategeko biravuga yuko umuntu amaze mu itongo yahawe na leta akarimaramo imyaka 30 ni ukuvuga iryo tongo riba ryamuye gukiye burundu iryo tongo aba arigiwe. Rero ntiwambwire umuntu amaze itongo amaze imyaka n'imyaka irenga hafi ngira nka 50 gutyo ukatawumva ngo ubu ngo leta ngo ngira yisubize ngo abantu ngo banyaze amatakagwa ariko ni ubusuma leta yatoye bwo kugira yibe amatongo bahaye abanyagihugu na cyane cyane ibitwa by'imizibukiro cyangwa ibindi bintu nyine ko tuzasanga n'abantu b'amatongo ya leta mugabo bahawe na leta kuko leta yabanyaze ahandi hafi. Ubu rero n'ubundi buhinga bateye bwo kugira babanyage ayo matongo yabo kuko iyi leta kuva ijyaho muri demire senke kuva icyo gihe ni ukuvuga nta kintu na kimwe ngira ngo cy'igihugu kitarasambuka byose barabisambuye ngira ibyo biba babikuze banabimara. Ubu rero batanguye kuja kuraba mu banyagihugu bato bato naho kugira ngo babasahure byose babo sinzi abazohagarikira ubwo bubisha bafise naho bazobugarukira ibintu byamaze kurengera abantu bose baye inyamaswa sinzi aho bizogarukira ibintu pe Ego, nibarabi kebo kireo bihanu uwe wakempa kukupi wako ze. Iwi wako ze nizgiishi nibarabi wake kongeshe mkini. Nidye wako ze hiviki. Mkono kondabela muna kutu.
Awanu venshi zara hindi tse. Awanu venshi zara hindi tse. Arabatisa gati makubu koko. Arabatisa gati makubu jaja. Pajana kusumbi nyamazwa.
Kigani rone wibaziki kuri radio Nzamba agateka kawe. Aisha Kie Fabien nawe ari ibugabira mu ntara ya Kirundo arafite icyo avuga kuri iyo nyifato yidomonera kure inyifato yo kurandura imirima yabateye bafite imirima bari bahawe na komine aho ni ku mutumba Nyamugari muri komine Buhiga mu ntara ya Karusi.
Umbanya ya kurezo ku musozi wa Nyamugari muri komine Buhiga mu ntara ya Chari. Ya Karusi ngo kuyahaye uburenganzira bwo kurandura imirima y'abanyagihugu. Shewe ndavuga nk'ibyo bakoze n'ibitoya mugenzi kuko sinzi ko mwebuko ndabibona ariko mubibona egud imbonera kure mu Burundi zirasumba zirasumbya ingufu y'igisada zisumbya ingufu y'igipolisi zisumbya ingufu n'aba batware bo hasi kuko imbonera kure irahana chef de zone imbonera kure irahana na musitane imbonera kure imbonera kure igenda igatangira umusoda ikamukubita kandi umusoda ajya yavyura umutwe akaba ari wahanwa umupolisi yavyura umutwe yakubiswe n'imbonera kuri imbonera kuri kigasiga ikagendera mu ivuga amazina mbere uwo mupolisi yagira ngo aje kwitwara akaba ariwe bashyira mu buroko imbonera kuri agiye mu ngirango ntimuzizi mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi ntikikiri igihugu kirimo abagabo. Igihugu cy'u Burundi si igihugu kikirimo ukuri cyangwa intahe. Tugeze hamwe rwa Gasore yavuga Burundi igihugu cy'u Burundi nta mategeko gikora mu Burundi nta kuri kukivugwa mu Burundi nta kiruti kindi gisigaye kivugwa mu Burundi ubu ni nguvu mu Burundi ubu ni gikenye mu Burundi ubu unya na karota kandi kakamira ahandi barandi ivyo n'ibindi bazobirandura abantu bafise uburenganzira bwo gusambura amazu y'abanyagihugu bakagira uburenganzira bwo guhana umupolisi bakagira uburenganzira bwo guhana umusoda bakagira uburenganzira nigeze kubabwira mu kiganiro kimwe mwatanze ndabwira yuko imbona yakweze ubanza sigeze kujya gusohora buri matari wa mu nzu ngo nuko hari ikete yasinye imbona yakurezo mu ruyigi nimba atari mu rutana zaratangiriye mu nzira buri matari yewe amatara arahunga agiye ubwoba arahinda agashyitsa imbere y'imbonera kure mbega imbonera kure mbonera kuye mu Burundi ubuzi utandayishi nifariki utandayishi mye nibonye nina ndakugarika abandi bose mbonera kure nzira batwara kandi mbonera kuye nzira bategeka ntagi icyo musubira kuvuga rero u Burundi buda abarundi batagiye ngo bahindure ibintu ngo bigire inama ibintu biracika nta kabutsa muzo bamumbarira
zozo bujya zizitwenga babatama zira ekenya abakecuru Zira ekenya, lete ninzo ya tika janiranya, zira kunyotewe mugenzi nuchine.
Undi munyagihugu yaturungikiye ijwi akadusaba yuko tworihindura ntivuze izina mugavuga yuko aba mu ntara ya Karusi.
Uyu mushikira nganji yabivuze akabivuga bakabirenga ko bazakuriza kavuze ni kwerekana inguvu imbonera kure zifise mu gihugu zigafata ikibanza cy'izindi nzego izo nzego rero zari kubikora hari abajejwe indimo abajejwe uburimyi hariho abagipolisi reka n'abandi bajejwe intwaro bari kubikora bakakoresha inama bakavuga bati nyine uyu mushyiranganji yabivuze ntihari buzobirengako ari kuraba bubacibirikana ko aribo bakozi aribo bazi gukora ibyo babwiwe. Ikibazo umuntu yobaza ni kimwe buba bashaka kwerekana ko umushikiranganji w'uburimyi afise ikigongwe yoroheje ibintu ariko ntibitangaje kubona imbonera kure zikora ibihushanye n'aba bari mu ntwaro uribuka mu Kayanza ko buramatari mushasha kandi ari umusirikare afite n'ipeti rikomeye rya koloneli yari yababwiye yuko bimwe byo gukizura bimwe byo kurenganya abantu bihagaze abihagaritse ariko haheze kabiri amaze iminsi mike gusa ku munsi mukuru w'ubwo gwaruka umushyiranganji yaciye abaha ingufu zikomeye cyane arabemerera ati ahubwo ubu ni mu rushirizaho ingufu gukora cyane ntihagire n'umuntu n'umwe azobakanga azobahagarika nta n'umwe afise ubwo uburenganzira. Umushyiranganji aho kuza kuvugana na mugenzi wiwe basangiye intwaro buramatari ariko yaciye amuvuguruza imbere yawe y'izo mbonerakure imbere y'ubwo gwaruka arerekana ko buramatari atacamaze ko amusumbye mbere n'inguvu n'izo mbonerakure ko zimusumbye inguvu yumvire kuvuguruza ijambo rya buramatari w'umusirikari w'ipeti rya koloneli. Ibyo ntibitangaje nicyo gituma n'izo zikarusi aho ku mutumba Nyamugari muri komini Buriga bidatangaje abantu kubona imbonerakure zica zikorera ibyazo ahubwo ba nyina ayo matongo bari bahawe na komine mu kwiruhutsa bati bagasenga bakashimira Imana kubera bari kujaniranwa n'ivyo bari bateye ivyo biterwa vyabo uko babirandura nabo bakabaja no mu mihana yabo bakabarandurana n'ivyo biterwa bakabica bakamara mu gushimira Imana ubwo ibwo buzima rero tubayeho tubayemwo nta kundi. Ariko rero sinoheza navuze icyo kugwa naho twama tukivuga naho tupfa kuruta uyu rero abatuma abatuma ku bantu bita ko yavuga ko ari abansi babo ariko ayigere babo bansi atazuba bahari barahunze cyangwa barabishe bakabamara uyu muntu nawe bazomugaruka ko bavuge bati uwo wa wundi twamubuze ni wewe rero wari watumenyereje ivyo bitere bitebuke bizoba twarabibonye ivyari vyabaye mu gisagara ca Bujumbura igihe c'abasande frete n'abasanze sheke hari abavyeyi barira bakavuga bati babana ubu nabo batumereye nabi kandi icyo gihe mu ntango bamerera nabi ababanyi babo canke abirenganira mu mabarabara nico cari ciyumviro canje. Murakoze.
Ikiganiro wibaze ko turabashikiriza kuri Radio Inzamba agatega kawe kigarukiye aha dushimire mwese mwariko muratwumviriza namwe mwese mwagize icyo mushikiriza muri kino kiganiro tubutse yuko twagarutse kunyifato y'imbonera kurezo ku mutumba Nyamugari muri komine Buhiga mu ntara ya Karusi zari zihaye uburenganzira bwo kurandura imirima y'abahawe amatongo na komine aho bikaba byabaye mu nyuma y'urugendo umushyiranganji w'uburimyi Deogide Rurema yari yakoze muri iyo ntara abwira abafise ayo matongo bawe na komine ko bohagarika akurima. Inosa kubw'Imana niwe twari kumwe binga bw'ivyuma Prosper Nzisabirengera ariko ndabashikiriza kino kiganiro na ubutaha.
Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi. Wibaziki
kwa kure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki
kwa
kwa ndere kwa 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 k